This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mugihe uburundi bukeneye gufatwa mu mugongo na cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2014 umushikiranganje uhiga cya leta yerekanye ashimitse ko igihugu citeze amahera atari make uyu mwaka kandi azova mu makungu mu gihe ku mahera igihugu cakoresha umwaka w'imbere w'2013 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butarenzwa 15 ku mahera ijana igihugu cyategekanya gukoresha abafasha igihugu mu gisata cy'amagara y'abantu muva bava mu mice itandukanye ndetse abarundi ubwabo
warabona yuko hariho ingorane cyane mu byerekeye umugera wa sida hari kwinuba abarwayi hari uko mbega basa nk'uko bakiriwe ivomo
mu iradiyo ijwi rya Amerika Washington DC uyu munsi ijambo ni rya Jane Gapia Niyonzima
cyane gihambaye ni ingena turava abarundi bose aho bari baba hanze baba mu Burundi urukundo rw'abantu ruri hehe ni ingena tubobera akarorero abandi gute
ubundi turi kumwe ku murongo n'umurundi nawe nyene akitwa Deogracias Nizonkiza muganga Nizonkiza nawe akaba i New York muri Amerika akaba azwi cyane ku migambi yiwe mu bisata bitandukanye kuri bantu nikora anahereye ku gisata cy'amagara y'abantu arangurira mu gice cy'umanuko bw'igihugu nk'ahitwa ikigutu Deogracias nawe ndaguhamagaye ugeze mu bumanuko bwa Amerika i California udasimaka dum iteka ni gwanje uno munsi kuganira namwe
uraho sentuti sanguraho ramwe mukunzo mpayitamba urumubanye kazere gurumubanye sanguri muhira ndayage uraho sentuti sanguraho mukunzo mpayitamba urumubanye kazere gurumubanye sanguri
muhira ndayage kuvyigisata camagara y'abantu rero mu Burundi tugaruka kubikogwa kubitarashikwako imigambi yo gufashanya yiriho n'igitarabaho maze twumva ico aba barundi bibaza n'ico abarundi n'amakungu yubigirako
ndabishikako na cyane cyane nuko novuga nti warabona yuko hariho ingorane cyane mu byerekeye umugera wa sida hari kwinuba abarwayi hari uko mbega basa nk'uko bakiriwe ivomo matado waradukurikiranye warabyumvise ibitari bike na cyane cyane twarwanira ka gateka ka zinamuntu icyo umuntu yarwanira kare yari yuko kwari uko uyu murwayi batamukira ivomo ariko bamufata nk'umuntu nk'abandi yajya kuvurwa akavurwa kuko igihe cya mbere yaragenda umurwayi umuntu agenda mu gihe basigamenga umurwayi ajye yiyongera kuko bavuga bati ibyo ni uwo kudutwara ni uwo kudutwara ikibanza cy'abajya gukira uwo nta n'akamaro ko tumwakira aho rero twatangura twari kugira ngo twerekane ko bishoboka ko umuntu umurwayi umuntu agenda migera wa sida nawe bamufata nk'umuntu nk'abandi aricyo gituma twaje tugira tugatangura imbere y'abandi kuvura kugurura sida kiho ikigo santire turiho twashaka kwerekana ko turiho koko ko abantu bamaze gutsindira icyobo kandi turiho uno munsi rero birafasha abarundi atari bake mbere bibera akarorero na leta kuko yasa nk'uko umenga yarasamaye yari yasamajwe n'ingwano ingwano uko twatanguye mu gihe hari ingwano kubera byavuga amasasi ariko mubyibutse mu bihe twatambura ishyirahamwe 1993 ari ingwano yari yitambura ibyo kuri ingwano yarisha abarundi benshi ariko umugera wa sida ntiharirabye ntumvure waranarusha abicwa n'amasasi rero twahagurutse tuvuga tuti hariho ibindi ngwano niyo tugira natwe turabe ko twogwanya ubu no munsi novuga naho urugamba rukiriho hariho intambwe itari ntoya twamaze
Muganga Deo Gracias urumva uri numuganga mugabo Janice umuganga ivyo ukorera mu Burundi dufatiye kuri ivyo ukorera ikigutu iyo ta umuganga umva ari kuba warabitanguye mu gihugu cyo Burundi
ico nikintu ngirango kigoye ariko nguko mubona Jane abivuze ngira yatanze akarorero kaboneka cyane gose ku bantu batari abaganga hanyuma nkuko twabivuze ikintu cerekeye amagara y'abantu ikibazo cy'abaganga gusa ni ikibazo cy'umuntu wese aba afise umutima hanyuma ashobora no kwiyumvira n'ibi nyine tuvuga nyine by'ubuntu kuko iyo uri ahantu abantu ariko bamererwa nabi bariko bapfa ubona hanyuma akabura imiti akabura aho bavurirwa akabura uwicara impande y'umuntu asagirijwe n'indwara z'umugera wa sida canke kundu canke zine ngwara z'amasigo hariho umwana muri iyi minsi aherutse kundungikira ubutumwa agira ati muri umunanje aramerewe nabi cyane yagize izi ngwara z'imitima hanyuma zica mu masigo n'ibindi ukabona ko biteye agahinda cyane nibaza yuko nari umutima narinda ufise kuva nkiri muto ibyo nabyo byava kuko ibyava ku bana usanga twari turiko turakina turi kumwe bagapfa ntibwari ubuzima nkuko twese tubizi umuntu yibaza ati ejo nzokora iki wamana ubwoba uti mbe ni jewe nzokwirikira hanyuma rero imana irafasha ibyo nifuza kugira ngo ndabibandanye ari byo kuvura nibaza ko cyane cyane ikintu gihambaye ari umutima wo kuraba uti mfashe iki kuko uri kuraba nk'ubukene buri mu gihugu muri ibi bihugu bya Afurika na cyane cyane urabye mu bihugu iwacu nta gihugu na kimwe cyo ku isi yubahirije cyangwa ishoboye cyangwa gifise iteka mu gihe amagara y'abantu bacu hamwe n'amashuri y'abana bacu biteye agahinda nico gituma bidusaba umuganga cyangwa ngo bisaba kuba bisaba ubuntu bisaba kugira urukundo rw'abantu n'urukundo rw'igihugu n'urukundo rw'abantu mu isi yose niko ndabibona turifite nk'akarorero nk'abantu ubona b'abarwayi baza bava kure hari n'abava muri Tanzania hari n'abagabuka ikiyaga cya Tanganyika baza ikigutu kwivuza kubera iteka bakirana abantu kuko birakenewe ariko karaba hariho nk'umufasoni ejo bundi yatubariye bari kumwe n'uwo dukorana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Burundi bagira bati abantu benshi umenga basa n'abafise agahinda basa n'abamara ubwoba hanyuma turaga ibiganiro n'abanyagihugu umufasoni umwe agira ati mbega wa umufasoni wundi yari umunyamerika ati tworeka kugira agahinda gute mu mutwe gihe tuguma tururorera abacu bitaba imana nabo bibungenza kubera kwibungenga hanyuma atanga akarorero ka mukuru we ngena yaje iwacu mu ijoro uburiri kwiragwa hanyuma kubera mu kigo c'ivuriro cacu gushika ubu ntidushobora kubaga hanyuma ntidushobora kubaga kubera tutagira amatara twamaze imyaka n'imyaka tugerageza kuyasaba abaganga bariho barashobora kuvura barashobora kuraba batari bake hanyuma ico twakoze twamutwaye ubujumbura amasaha yashika nk'atatu mu ijoro ariko nta bikoresho byariho nta baganga bariho hanyuma aho umuganga ashoboye kubonekera umubyeyi baramubaga umwana yari yapfuye mu mubyeyi ntiyabyutse ati none rero ubu ndeza abana basigaye inyuma hanyuma ngenda ngurira amasanduku abiri nzana umwana nongera nzana yitabye Imana na mukuru wanje ati noreka kubabara gute ibyo nta hantu na hamwe ku isi umubyeyi apfira ku mbanyi nta hantu na hamwe ibyo byoba bikiba kuko uburyo buriho bishobora gukorwa birahazwi biriho ni ibintu nk'ibyo umuntu aba abona agaheza akaca arabaho yicara akibaza jewe ndi umuntu cyangwa ndi igikoko naho umuntu iyo barakwiciye umuntu cyangwa iyo akuze ni ibibazo tuba dukwiye kuza turibaza twese tukaraba ingene dushobora kubabara abantu aho kureka umubyeyi nk'uyu yiteza akanyamuneza akaza amarira hanyuma ingorane iyo zitanguye uko zibabaza mu miryango mu ngo hanyuma ababahanye bizobashikira abo bana usanga bataja kwishura kubera babuze ababyeyi babo bakaja kurira abandi bana ejo bazokubaka ingo badashobora no kwirira nabo nyene hanyuma abandi nabo bacika abandi cyangwa usanga bagiye mu ishyamba bigorane nuko niko ingorane zitangura kenshi na kenshi twama turaba inkurikiza kuraba ingorane zatumye abantu twigenza uko twigenza.
Muganga de urumva ukoresheje ijambo ubuntu uraduhaye na hakarorero ngaruke kuri Jane Gapia nawe yakoresheje ijambo urukundo ariko n'utsitiro rero nawe nyina aradutanga ubwirwa soma mu vyandikwa kuri we aranatanga na karorero ku vyamushikiye nahere kuri we ndamubaza nti uravye nyene watanguye ishiramwe INSS naho ugije jubu ibintu vyagiye birahinduka ariko uravye nyene mushinga ya mashira hamwe ngaruke kuri Jane Gapia ni nkugu kuzuza ikinogo mubona kiba kiri mu gihugu kiba kiri mu bantu none ugo rukundo mubona gukomera gute ivyo bikorwa bigakomezwa gute kugira ngo abarundi bave barengane ibi binogo muri ko muravuga dufatiye ku magara y'abantu
nibaza ko umuntu agiye araraba karaba nk'ibyo muganga jewo avuga abo bantu babifura akaraba ayinitesi akaraba mbere n'ayandi mashyirahamwe akaraba ifashe mu magi akora ubu burorero bwari buhari abantu uwo ushaka gukora ntiyovuga ngo sinzi ko bishoboka ahubwo iwacu ukuri biraboneka neza kandi bibaza ngo n'abagenda mu makungu ntibaba ubundi burorero buba babona ariko reka dufatire iwacu ubwo burorero bwonyine bwofasha abantu kwiyinjira reka nanjye ntere intambwe ndaba akantu nokora naho nanjye kuba gatoya ikiri cyo ni uko wowe ndaze nk'aho mperereye abarundi atari bake barabona by'ukuri ko byabafashije kuko nimba bitafashije wowe nyine yarafashije inshuti cyangwa umugenzi aho rero bikaboneka ko umuntu uwo ari we wese yari afite uruhara rwo kugira icyo afashije adashoboye nkumbure wenyine kugira ishyirahamwe naje guterera mu mashyirahamwe ahasanzwe ashobore kugira icyo afashije aho biri kuko bikovuga ngo uko tungana n'amamiliyoni 8.9 ngo twese twotegereza kugira ishyirahamwe nari ishyirahamwe ririnda gusaba ko abantu bajya hamwe abantu bojya hamwe n'abo bagize icyo bashika ko nabo bakagira icyo baterereye udashoboye gutangura ibyiwe ariko uno munsi nibaza ko ata muntu uri kwicara ngo avuge ngo mbikwije reka jyewe ndabe iby'iwanjye reka ndabe ab'iwacu ndabe abana banjye nkunda kuvuga nti mbega wowe nimba wafashije mwene wanyu by'ukuri birakenewe ko ufasha mwene wanyu nimba wafashije umwana wawe nabyo nyine birakenewe ariko ibyo biri mu byo utegerejwe gukora ibyo rero ntibajya ntigufasha icyo bita mu kirundi birajya kungora icyo bita jenerosite gufasha ni ugufasha wa muntu atari inshuti ataco muhuriye ko kandi utarorereye ko ari icyo ako agusubiza
ni bwa buntu na rwa rukundo mwami muravuga
ego cyane kuko kenshi umuntu iyo uri kubabwira abantu ati dufashanye reka dufashe ari imfubyi ariho abapfakazi ariho abantu bagowe cyane wabafasha umuntu wese akakwishyura ati ntiworaba ntiworaba abantu mfasha muri abo bantu afasha by'ukuri nabyo nyine ni ubuntu kuko hariho n'udafasha b'iwabo ariko ugasanga afasha bya nshuti ziwategerejwe kuko mu mico y'iwacu ni mico na cyane cyane y'abanyafurika hariho gufashanya utagira ngo niraba jyewe namwe n'umwana wanjye uyu n'umunsi rero nibaza nti harageze yuko tumenya bwa buntu nyine tukamenya yuko gufasha wofasha abo b'iwawe ariko ugafasha na cyane cyane abantu utarorereye ngo bazonsubiza kuko nukuri harimo abarundi benshi bafasha igihugu abana b'imfubyi bafashwa n'abarundi baba hanze mu byo bashinze ikigega bise ikigega cy'imfubyi cya Gapia abana nibo babwiye abo bantu bati banywa kubyara mwebwe hajya murafite urukundo kubona nicara nkajya muri univerisite nkiga yiga kandi ndereye amahira ku bantu atari data wacu atari mama wacu atacye dusana mutazi mwarambonye mutazi niyo nzamba ariko bampamagara ku ishuri iyo nkumbure byakeze ko murundi kamahira bakambwira ngo turakwirukana nkahagarara nkabwira nkababwira ca kimwe mu maso ntuye amahira agirage amahera girake kuko ageze ava muri Amerika ageze ava muri Canada ageze ava bakadandagura kuko baraza abo bantu bose babafasha aho baba ati nimenye yuko naho yoshika nkumbure bikanashika bikabananira hagati mu mwaka ntarahinze ubuzima bwacu ubwo nirwo rukundo ubwo nirwo rukundo kandi nibaza ko abantu atari bake barabishoboye ni byo kuri si bose nkumbure ariko hajya hasuma umuntu afite urukundo ntaburi
ene wacu mbabwire babyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu ene wacu mbabwire babyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu azo bahagateka reka kabere y'abantu nimwagendera neza imico y'abantu azo bahagateka reka kabere y'abantu nimwagendera neza imico y'abantu
nyimuze ko ari ikiganiro gihijambo abantu batandukanye mu radio Ijwi rya Amerika i Washington DC nkaba ndi kumwe ku murongo na Jean Gapia muri kano kanya navuze ko nagutoye ku murongo wa telefone uri wagadugu mu burengero bwa Afrika nkaba ndi kumwe na muganga Deogracias n'ijyo nkiza nawe ukabuba i New York muri Amerika mugabo nagutoye ugeze California mu manuko bwa Amerika untunge gatoyi deo mbanze mandanirize kuri Jean Gapia urabona ibintu mwisi biriko birahinduka nimba mwe na Deo nabandi bakora nkuko kwanyu muri Afrika muri rusangi no mu Burundi ngira mugeza aho mugeze naho nyene mufatiye ingene abantu babizigira na cane cane bari mu gihugu hagati canke mbere n'andi mashirahamwe nabafasha reka mbere mvuge na mareta canke abandi bagira neza mwisi Jane imwe mu masanamu yawe mperuka wariko wumviriza ko imodoka y'imfashanyo Finwap yari yahaya NSS ikomeye ayo mashirahamwe mpuza makungu murashimishwa n'ingene mukorana mubona koko babizigira baratahura ivyo mukora
murakoze cyose ibazo makade umwe kugira ngo ushobore kuronga imfashanyo narija uburyo kwisi yose nagabanutse ahantu hose barira bati hari ubukene urinda kwerekana ko hari icyo ucyita abandi ukerekana ko ibyo usaba bizoshikira bemezo icyo ni ikintu rero gikomeye cyane twebwe rero muri NSS n'ukuri tunavuga ngo uburyo dukeneye bwose turaburonka ariko novuga ko turi mu baturonka uburyo kuko abantu baratwizera baratwizera kuko turerekana koko ko icyo kintu cyo kigusabye ushaka turabifite uburenganzira mbere ntikiringira kuza kuturondera kugira tukwereke ko byashitse ko cyakoreshejwe nimba ari uburyo bw'amahira twebwe twishinze ko umwaka ku mwaka duhamagara ba bandi baza kuraba uburyo ingene bukoreshwa bigiye bita ubu bakaza nabo bita bakomisiyo hoko iyo modoka twarayironse iyo misini wati mugabo abadufasha sinavuga ngo ni benshi turacyakeneye n'abandi ariko abadufasha ni benshi ariko cyane cyane nkashimikira ko kubera bazi yuko ibyo tubasaba tubikoresha uko twabyumvikanye kandi bukabishyikira bene byo icyo rero ni ikintu gikomeye cyane muri iyi myaka kandi gikomeye ariko ubu rero bikarushirizaho kuko uburyo bwaragabanutse ku isi yose bisaba yuko umuntu wese ategerezwa kwerekana ati ndafite icyo ndushije abandi nicyo gituma ibyo nabasaba mwashobora kubindonga
muganga Deogracias reka mbaza akabazo gasa nkako nyene Janati kugira uronke abagufasha nukwerekana ivy'intwari bereye ku buryo buriko buragabanuka mu isi hama abantu kugira bakwizigira ivyo byose birakenegwa ku masanamu umuntu abona hijya no hino abaganga nka fama ku bigo bikomakomeye mu isi nk'ibi vya ba Clinton n'ibindi mbona wishikira muri za kaminuza mbona baguma ukenera ko ubabwira uyu mutamal Dalai Lama sinzi ico mwivuganiye uyu mwaka nyene muri make imiryango isa imijyango isa niyikugururiye ariko ubuntu Burundi muri rusangi batahura yuri kura basigurira na cane cane ko benshi babatarana hashika
bamwe barabyumva girango ico tko shimikira kona cane cane nuko nkuko madame Gapia bivuze hariho ingorane nyinshi mwisi murazi ko ubukene bwagiye buratera no mu bihugu leta zunze za Amerika hariho mu myaka yahera na cyane cyane gihe hari atwara George Bush abanyeshuri bo muri kaminuza bahavuye batekera baja muhira kubera badashobora kuriha amafaranga y'ukuriha amashuri yabo uko ino muri leta zunze niko bimeze umunyeshuri wese ateza kwirihira amafaranga menshi cyane cyane ku mwaka usanga ari nk'ibihumbi 50 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byumva barabyumva benshi mugabo ntibihagije ni ingene umuntu yobishyira mu ngiro nk'aba mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba Clinton n'abandi baganga n'abandi batwara amayunivesiti kenshi ndafize iyo teka ry'uko tubona na rimwe na rimwe ariko barabaza bati naho iwacu harakenewe hanyuma mu Burundi gahoho hakora iki bica binjana ku kibazo mwabajije ubwa mbere mugira muti none abandi bokora iki ubudorore buriho hanyuma ico ngira ngo bakera baraciye imigani itari mike bati ubusabano buhaza umutwe akimuhana kazi imvura ihise n'ibindi byinshi icambere nibaza kabisa nuko harya uri kuraraba igihugu cacu c'u Burundi n'ibihugu bitari bike be muri kajya karere n'ibihugu bifise amezi 9 y'imvura igwa n'ibihugu bimera nta bwaragatwe buriho uri kuraraba nk'akarorero nko mu gihugu ca Israel ura usanga ibice bibiri kuri bitatu by'isi yose by'igihugu ca Israel nta mvura bugira mugabo nibo bantu usanga bashobora kumenya n'abavomera ubwaragatwe bakabima ifungurwa zimeze neza bakagaburira abana babo n'abantu babo n'ibindi mbere bakanabishora hanze bikagora kumva ingena n'ibya bintu tudashobora kwicara hamwe ngo dutahure nk'akaroro tubona yuko umuntu w'umurimyi ari mu mihana afise akamaro kanini ari nk'abagronome usanga bariko bariga tujya kurondera aho tuje ubujumbura mu biro arabandi baganga ugasanga n'ingorane nk'izo biragoye kumva nk'akarorero ingena mu Burundi ibice 63 by'abana kwijana bifise ingorane zo kubura ifunguro ndema mu biro biragoye gutahura ingena abantu igihugu c'abaremyi bifise ibice birenga 75% ibabajwe ni nukuda n'ugufungurana iyo rero umuntu ariko arasigura ati hariho ubukene hari ingorane nimudufashe nimugire gute nivyo bibazo usanga tubazwa kenshi hanyuma umuntu agacabaza mbega nigituma giki ntufashe uyu muntu ariko aragerageza kandi ubona ko afite umutima w'abantu n'ubuntu ariko hari iwanyu umuntu akagoma sinzi urabona ingena dufise ingorane twamenyeye kugira tuti dufashe twibagira yuko n'abakera bayamaze ati Imana ifashe ubifashe
nivyo
harakenewe yuko duherena cyane cyane kugwaruka ruriko rurakura duhere no abantu bari ngaha ko abantu bashobora kwicara bakaja hamwe bakoye guteramira ku nzoga no kuvuga abantu no kugira andi n'ibintu kabisa biteye isoni ndiko ndabivugira ngaha ariko ndabikwiye ku mutima hamwe dushobora kwicara hamwe tukagira tuti mbega turavye aho tuba turavye ubira bimwe n'abana banga bishwe n'inzoka nta handi hantu bihugu biteye imbere hari inzoka n'indwara z'umwanda koko riki amazi imana yaraduhaye hari amazi menshi akeneye wiki ko abantu bamenya yuko imba malasina ikabiteka ku bantu abize bakabafasha bakagira bati uku niko twobigira bagakora niho mushobora ushobora kugira tuti n'abantu barashobora kutugendera bagasanga iwacu bakuye bagasanga hari mutwe amahoro hari mutwe amagara hari mutwe iki abantu bagashobora kuza uri kuraba nk'ibi bihugu bitari bike nk'igihugu cyo mu Rwanda urabona ko ari akarorero muri Afurika giteye imbere cyane rwose kubera bagiye mu misozi yose bagahimiriza iterambere ibintu bitari bike n'aho iwacu bariko barabikora ni byiza ariko uhereye ku magara y'abantu ukaraba ingene babayeho ukaraba amashuri ukaraba abantu bariko barabyikorera bo nyine abo hanze bashobora kuza bati babandega bafite umutima wo kugira ngo biteze imbere reka turabe icyo twashobora gukora ni ibintu nk'ibyo usanga bidutera ingorane nka twebwe turi hanze hanyuma ingorane rero zikanaba mu gihe uba ufise umutima w'urukundo ku bantu kandi ubwira uti ukabona aho ukabona nyina hateye imbere ukabona ngena abana bariko bariruka bariko babaza ibibazo by'iterambere bariko baraganira neza bariko nta mucafu ubona mu mabarabara n'ibintu nk'ibyo bihera ngaho hanyuma bigaca bituma abantu bashobora kubwira bati ngendera ujya ni mutinjirirwa n'ibintu nk'ibyo usanga tugira ingorane turi hanze ariko na cyane cyane igihambaye ni ngena turava abarundi bose aho bari baba hanze baba mu Burundi urukundo rw'abantu ruri hehe ni ngena twobera akarorero abandi gute twihereye ko kwihera ko si ukuvuga ko mwe jani ariko aravuga by'uko uteza gufasha murumuna wawe canke mushiki wawe canke uwundi ubwo ari we wese aho uri mugabo rero ukagira uti mbesha ujya ko nka madamu Gapiye yatanguje ibi by'abarwayi bari basindikajwe n'umugera wa sida nta kuntu tubikora hose kugira ngo aho kubata tubone ko ari abantu nkatwe kandi ko atari igicumuro bakoze ahubwo ari indwara nk'izindi
ikiciyumviro ugitumye niyumvira akabazo kandi nari nateguye nkitegura kino kiganiro naguma ndiko ndasoma canke turiya ku bijanye na mwebwe n'ivyo mukoranye ne Jane Gapiye nkiga yuko uriko uteka umutwe ingene woshinga ibitaro bifasha na cane cane abavyeyi kwakiga iyo bagira bibaruke na cane cane bafise nk'ivyo umugera wa sida mugabo muganga Edeo azanya akabaza ati ngo akimwana kazi mvuri hise ubu buryo ubona buzovahe uzobishika ko gutekwe na mwarya tuzi yuko ibintu by'ibitaro mwe ni bibizimvye
nje kuri umugambi turi ko turashira imbere mwese ni uko kurandurana n'imizi abana bavuka mu ngera wa sida buba bavuka ku babyeyi ikigo maternite aho abakenyezi bibarukira bisa buryo bwiza ariko no bamenyesha ko kuva mu ntango nk'uko nama mvuga nti mu ntango tugitangura nta muntu yagira yuko hari umunyafurika azoronka umuti wo kuwanyongera wa sida kuko yari mukizimbye cyane ariko murazi ko kuva mu ntango twabirwaniye kandi bigakunda
azobagateka reka kabiri abantu imagenderane eza imito yabana
Jane Gapiye yuhigwa na muganga Deogracias niyo nizigiye bahuriya ku cyumviro kimwe bati Uburundi buzokizwa ubwa mbere n'abarundi nyene bakongera ko bati nta kwihebura none abarundi bofashanya gute muri imigambi yo gukomeza no guteza imbere amagara y'abantu ngibi ibyo tuzohanuza mu kiganiro kizokurikira ku radio Ijwi rya Amerika musigara amahoro
atawumo anigwere nugire ngo no kumanga cy'umuntu n'ubuntu.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.